Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rigiye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwirone za nshuti mwese turi kumwe. Uyu munsi ni kwa Mungu itariki 6 y'ukwezi kwa 5 umwaka 2018 ni saa 10 zo kumuhingamo mu Burundi no mu Rwanda. Ikaze mu kiganiro muri sanga gitaramijwe na Frederic Nkunikije. Ku munsi wa gatanu heze urwego rw'igihugu cy'Urundi rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo sense barafashe ingingo yo kugabisha ibinyamakuru n'amaradiyo amwamwe rwongera ruhagarika amaradiyo akomeye arimo Ijwi rya Amerika na BBC mu kiringo cy'amezi atari munsi ya 6. Urwego sense ruriga amaradiyo hamwe n'ivyo binyamakuru ko byarenze amategeko agenga umwuga wo gutangaza amakuru. Iyo ngingo ntiyakiriwe neza n'abarongoye radiyo Ijwi rya Amerika. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Amanda Bennett yarasohoye itangazo rigira riti Ijwi rya Amerika ririyamirije ingingo yo guhagarika ibikorwa byayo byo gutangaza amakuru mu kiringo cy'amezi 6 yafashwe na Leta y'u Burundi. Ingingo izotangura gushyirwa mu ngiro kuva ku igenekezo ry'indwi ryo ku kwezi kwa 5. Umuyobozi w'Ijwi rya Amerika Bennett yagize ati twatangajwe n'iyo ngingo yafashwe n'urwego rw'igihugu rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi ibuza iradiyo Ijwi rya Amerika gutangaza amakuru. Ati abanywanyi b'iradiyo Ijwi rya Amerika baziye amaso ku iradiyo Ijwi rya Amerika ibaha amakuru y'imvaho, amakuru atahoyegamiye kandi adaca ku ruhande ibibera hirya no hino ku isi, ari nacyo gituma iyo ngingo ibangamiye abarundi babujijwe kumva amakuru imvaho muri bihe bihambaye igihugu kirimo. Ayo makuru arateye agahinda cyane cyane muri iki gihe hari haheze umunsi umwe amakungu yibutse umunsi mpuzamakungu hariwe ubwigenge bwo gutangaza amakuru, umunsi usaba ibihugu gukura aho gushinga inzitizi ku binyamakuru n'amaradiyo. Ibiganiro vya radio Ijwi rya Amerika bizobandanya kumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo ya cu migufi short waves ku buhinga ngurukana bumenyi hamwe no ku mirongo ya FM kuva mu bihugu bibanye by'u Burundi. Mu gihe rero urwego sense rwoshira mu ngiro iyo ngingo ni ukuvuga kwiranye Ijwi rya Amerika ritazosubira kumvikanira ku mirongo ya FM kuva ejo ku munsi wa mbere mu Burundi. Mbega mwebwe iyo ngingo muyibona gute? Hari ikintu mubona cokorwa kugira ngo iyo ngingo ukugara iradiyo nkuko abanyagihugu kugara iradiyo yizigiwe cyane rwose na bose nkuko abanyagihugu bamwe bahamwe n'abanyapolitika bose bama bavyivugiye cokorwa kugira ngo iradiyo Ijwi rya Amerika ibandanye ku mirongo ya FM atankumanzi? Mbega ibihe iyo radiyo ngingo yoba yokugara iyo radiyo ifatiwe ko vyo babifise insiguro? Kuri ibi bibazo byose rero uyu munsi twatumiye umukuru w'urwego sense Mushyantahe Karenga Ramazan. Mwiriwe neza Mushyantahe Karenga Ramazan.
Mwiriwe cyane kandi ndabashimiye Fredy mwantumiye kuri iki kiganiro.
Murakomeye ngaho?
Turamahoro cyane Burundi, turakomeye, bigenda neza.
Yego, turahiwe rero ko tugufise ngaha anashaka mutubwire ikintu nyamukuru catumye mufata iyo ngingo ikabije ika nkuko tumaze iminsi tubona makete y'abarundi eka bakunda Ijwi rya Amerika haba abanyagihugu basanzwe abanyapolitike bose bavuga kuri radio yabaha amakuru nyayo y'imvaho iyo ngingo mwashyize ku gute?
Ubwa mbere mukwiye kumenya yuko urwego sense ni urwego rw'igihugu cy'u Burundi rwigenga kandi rugenda rukurikiranira hafi imirimo y'amaradiyo, amateleviziyo n'ibinyamakuru. Ni ukuvuga ni urwego ruri hagati abatanga amakuru n'abumviriza amakuru, rukaraba yuko amakuru n'ibindi byose bica mu maradiyo mu binyamakuru bishikirizwa bisunze amategeko yo guhanana no kumenyesha amakuru, amategeko y'igihugu, amategeko mpuzamakungu n'amategeko ngenderwa ko y'umwuga. Abo rero ku bijyanye n'iyo radiyo ya UN ya Voice of America ni uko hari ibibazo byagiye birashika na cyane cyane nyamukuru ni ikibazo yuko mwahora mukorana ni radiyo zari ngaho iwacu zifise amategeko, zikorera ku mategeko ya sense, zimwe zikaba zarugawe. Zimaze kugagwa rero aho twaciye tubandanya tumva yuko Voice of America ibandanya isamirana kumihora yasanzwe ikoreshwa n'izo radio cyo ni cyambere kandi bikaba byarenze n'amezi menshi. Icya kabiri nuko tuko turaraba tumviriza amakuru twaciye dusanga yuko hariyo n'abandi bantu mwaha akazi bitaciye mu mategeko uko tubibaza abantu bakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi kandi ukatusanga hariyo n'umutahe mbuza makungu waratanzwe kuri abo bantu. Tutarinze tuvuga n'ibindi biganiro byagiye biraca ko tugasanga bihengamiye uruhande rumwe n'ikindi gihe usasanga bitatojwe bihagije kugira ngo ayo makuru musanga kugira ngo agende yumvirizwa n'abantu bose muri rusange. Rero n'ibyo
mwavuze ikibazo cyo kumva ibiganiro bya radio Ijwi rya Amerika mu bindi binyamakuru canke mu yandi maradio murafise uhinga bukomeye cyane rwose mu kumenyesha makuru umushyana he Ramazan Karenga murazi ko hariho uburyo bwa none kubwo gushobora gufata ibiganiro byatangajwe n'indi radio bigashirwa ku yandi maradio aho mwaratoje neza mubona ko maradio akorana na ni radio Ijwi rya Amerika.
Twaratoje neza cyane umuvugana n'umuhinga yakoze aka kazi imyaka irenga 32 murabizi twakoze mu radio nyinshi cyane mbuza makungu hanyuma turazi ukuntu umuntu acisha mu amakuru mu muhora. Ibyo tuvuga rero twebwe ni umuhora watanzwe n'igihugu cy'u Burundi abantu bakwiye kubimenya icyo twita frequence mukoreramo ngahe Burundi ni frequence itangwa n'ikigo cyitwa ARCT Agence de Régulation de Contrôle des Télécommunications. Hanyuma uwo muhora wari watanzwe umwe muri izo radio navuze ariko ugiye gufyonda kuri uwo muhora ukacusanga hashamo vol d'Amérique. Icyo ni kosa rikomeye nongaho iwanyu muri Amerika nirya kera mora mwita radio pirate kandi ndazi ko nongaho muri Amerika bidakogwa. Ubuhinga turabufise turabyigiye tuamaze imyaka myinshi dusamirana ayirije iwanyu umengo sugambere mu byumva abumvirize radio umengo subgambe turabizi rero twagize turatohoza n'ubu abashaka bagerageze n'ubu bumvirize bafyonde kuri uwo muhora kireze umwama ucomoye watubandanya kandi turazi kumara mufitanye amasezerano mukacisha ibiganiro kuri iyo zo radio kandi byari birekuriwe n'amategeko. Ariko mu gihe rero iyo radio imaze kugagwa bamaze kwitwa yuko bacumuye umuhora w'iyo radio tukaje tubandanya ibibandanye isamiranya kuri Voice America urabona ico n'ikintu kitemerewe n'amategeko ku gihugu cyose kiba kizi yuko kifite amategeko agenga amaradio.
Iyo ngingo isa niya je nk'icaduka cyane cyane aho novuga ku radio Ijwi rya Amerika ikintu cyo bacaratumye mufata iyo ngingo atanu guhanuza canke atanu kugabisha cyo bari ki
ndakubwiye twebwe hari ingingo hari igihe zifatwa zitarinza kugabisha nk'icyo nuko yoba yari umuntu iba yakoresheje umuhora utarekuwe n'amategeko aho ndi tugabisha ni nko busoma nk'umuntu usanze yinjiye mu nzu ataburenganzira afise ukaca wumva yuko ari mu nzu atanguye gufata ibintu byo mu nzu akaca yikora uko ashaka. Ni kuvuga rero ibintu ndibirinda kugabisha cyane cyane nk'ibyo byo kuvuga ko maha yakazi abantu barondegwa n'ubutungane bwo Burundi. Je wenyine ku bwanje naravuganye nabo mu muri ngaho kuri Voice America tukavugana kuri telefone nababwira twumvise ibi nibi umuragerageza murabe yuko uwo mutahe mbuza makungu uwo muntu iba yararungiwe ku mutahe n'ibije biza ngaho biza konona imigenderanire iri hagati Burundi n'Ijwi rya Amerika. Ivyo narabivuze ababizi bari ngaho tohoza twaravuganye ku matelefone.
Hari n'ikindi kibazo gihambaye cyane rwose muvuze muribaza ko ubwo burenganzira bwo gukoresha iyo mihora bwatanzwe na ni radio Ijwi rya Amerika mu gihe bwo butatanzwe n'Ijwi rya Amerika nti urwego CNC ngo barufise amakosa.
Oya nuko wibaza uko bigenda muri mategeko agenga amaradio. Twige twatanze umuhora tukaba twawucomoye kandi mwamwe musanga mukoresha kuva kera n'abandi bantu bakoresha uwo muhora mu masaha iyo radio yahuri bahumwanya kugira ngo mukeshe ibiganiro marabikisha kuri uwo muhora nyene. Ni kuvuga rero nta gishaca cyahindutse nuko mwabandanyije mukoresha uwo muhora kandi iyo radio yaramaze kugafa niyo hari ubudasa buri ngaho. Kuvuga yuko tutari tubizi ariko mu gihe babandanije babukoresha badasabye uruhusha kuko umuntu wese abanyagihugu batumviriza bakwiye kumenya nuko uwo ari we wese akoresha iradiyo akoresha televiziyo yuguriye ikinyamakuru ategerezwa kuba yanse uruhusha wa CNC arwo rwego turongoye. Mu gihe rero ari radiyo naho iba ari mbuza makungu yahaye uburenganzira bwo gukoresha umuhora batahawe kandi waramaze gucomogwa murabona iko ayo mategeko sahaye ubwa kabiri ibyo tuko turavuga yuko hari umuntu arondego no gutungana ku Burundi hanyuma radio mbuza makunga Voice America yemegwa ku isi yose mwabivuze ikajitanga kazi ku muntu uwo ngo musi ngari wanyu muri America Ben Laden akazi uko no musi akazi wacu Burundi tukamuha akazi muri radio Burundi abanyamerika bo kwemera ko tumuha akazi ngaha kuri radio Burundi kandi arondegwa n'umutayimbuza makuru
ariko uburorero mutanze n'uburorero bw'abantu babamaze gukwitwa intahe mu gahanga abo muvugani baza ko atantahira irabakuta
barashikanye mu butungane Fred barashikanye mu butungane barahawa kanya ko kwisigura mu butungane n'umutayi uratangwa
tugaruke cyane cyane ku banyagihugu kuko nibo bagiye kuhahombera cyane gose murabizi mushanahe karenga ramadhani ko iradio ijwi ya Amerika iri mu radio yizewe cyane gose atanga amakuru y'ukuri abanyagihugu baramaze kwandika batari bake eka n'abanyapolitiki batari bake ku mpande zose ayo mezi atandatu abanyagihugu bashaka kumviriza umurongo wa FM ku ijwi rya Amerika muzo bisigura gute ikintu cyakorwa n'ikiye kugira ngo iradio ijwi rya Amerika ibandanye ku murongo FM
ubwa mbere abantu bakwiye kumenya yuko iyo ngingo ntabwo ihuriye nuko hoba hari ituka kibi hagati ya Voice America n'u Burundi cyangwa na leta y'u Burundi ibyo ari byo byose by'amategeko bigumara by'amategeko icokorwa mu bisanzwe ama ingingo dufata muri CNC ni ingingo mu bisanzwe zikogwa kugira ngo tukosore utunenge tuba twarashitse kandi tukunda gushika ariko rero abafatiye izo ngingo mu bisanzwe hage barafite uburenganzira bwo gusubira kwandika bakandika batwandikira cyangwa bandikira baje mu butungane birarekuriwe ingingo zifatwa na sentence zijya mu butungane cyangwa bakatwandikira mu kasigura yuko iyo ngingo tuba twarazifashe twarenganije hanyuma tukata dusubira dugahura tukaraba yuko ibitekerezo muduhaye yuko bisigurika kugira ngo izo ngingo zisubigwemo ariko ziyo byo byose sukuvuga ko ndari nabanduka twe turafata ingingo kubijyanye byo twagiye turaraba kandi turafite n'ibikoresho byo kugenda tumviriza tukanafata n'amasanamu n'amajwi tukaraba tukabisuzuma abantu bakicara bakaraba koko yuko amategeko agenga umwuga akurikizwa ariko kuvuga yuko ijwi rya Amerika rikurikizwa abantu bakagenda bumviriza amakuru bivana naho uherereye izo radio ndazizi neza narazikoreyemo ubuhinga mukoresha turabuzi neza imyaka namaze mu buhungiro muri ivyo bihugu ndazi ukuntu mukora kuvuga yuko bumvirizwa bivana n'umuntu yumviriza hariyo umuntu yumviriza amakuru akatasanga yuko muhengamye cyangwa mudahengamye kubera ko muba mubishaka ariko kubera ko hari igihe batatohoje bihagije ukaca usanga rero ari inkuru nyinshi zituma ibindi bihugu bibona yuko zihengamye nicyo kibazo kiri ngaho ariko kuvuga yuko Voice America isumbya izindi radio ku isi yose no mu makungu aho hari n'ikibazo umuntu ashobora kwibaza bivana naho umuntu aherereye
ego ivyo nibivugwa naba banyuwanyu bi radio ijwi ry'Amerika ariko reka tukiri kuri ico kibazo nyene hari abantu bashaka kwibaza ati mbega ibihe byo ivyo bihano bifatiyemo nta ruhara bifise mu byerekeye ibihe turimwo n'ibihe bihambaye cyane rwose ubu hariho amatora ariko araba azoba vuba mu kwigenekezo rya 12 ry'ukwezi kwa gatanu hari abantu bafite amakinga nkaho mubabwire iki
oya mu byukuri reka ndabahumurize naho bihuriye na politike uwo muko muravugana n'umuhinga uwo ashaka kwibaza politike agenda zirondera handi hantu aho politike ziri je ndabwo vya maradio kandi ndabivite ubuhinga ndavyemeza ku isi yose ushaka kuvyemera avyemera twebwe na namwe bihuriye vya matora mu gihe abaye makosa kandi si juri Amerika gusa twahanye si BBC gusa twahanye tora nahanye n'ikinyamakuru cy'igihugu cyandika mu Gifaransa cyitwa Le Renouveau na wenyine baragize amakosa turabahanye amezi atatu bagahagarika kutangaza no kwandika ivyo twabonye yuko bitajanye na politike kwandika makuru ariko kubijanye yuko uboba baragize kibazo nibi bijanye n'amatora turi mu byukuri jewe kubwanje nabona yuko atana hamwe bihagaze nuko gusa usanga byahuye ariko twebwe uko twibaza nuko ubwa mbere Voice America bakwiye kutwandikira bakatubwira ko ingingo cyashimishije ngo kumabivuze hanyuma natwe tukaraba izo mvo zizoba zatanzwe na Valda Amerika turabe yuko zijanye n'amategeko yacu hage murabona igihugu cyose kirifitiye amategeko kandi singahi watu gusa mugira ibibazo no mu karere mu bindi bihugu duhana imbibe no mu bihugu bya kure bijya mu Rusiya ibihugu by'Abarabu muri Afrika n'ingorane murabizi n'ubihije turabizi ukuntu mwebwe mubona makuru natwe uko tuyabona usanga bitandukanye ariko ukwiye guhumuriza abantu nuko ndibizobuza yuko abantu bakurikirana makuru mwabivuze namwe murafite short wave murafite onde courte barashaka kuyumviriza kandi Burundi ni igihugu kito cyane umuntu yumvirije FM hakurya y'Urubibe arashaka kumviriza ari no Burundi cyo si nikibazo ariko tuwe mugiye umuhora utangwa na leta y'u Burundi hanyuma kuri uwo muhora nyine tukagenda tumviriza andi matangazo urabona ibyo nibikogwa n'ugahi wanyu nibikogwa twarabibonye
muravuze ko mugihe mwo kumva imvo zitanzwe na n'ijwi rya Amerika mukumva ko zijanye n'amategeko mwoca mufata ingingo muri ko muvuga ko ayo mezi atandatu atorinda gushika kugira ngo wa Amerika isubire kuronka imirongo ya FM
aho nta kibazo kuko taranabikoze nivyo dukora umunsi ku munsi ndabaka nk'akarorero hariyo radio y'abadandaza yitwa Radio CCB FM nabo nyine bigeze kugira amakosa tubafatira ingingo yo guhagarika ibiganiro byabo hanyuma baratwandikira barasigura barerekana aho bagiriye amakosa naho natwe twari tukwiye kubahanura hanyuma baratwandikira inama ya bose yasenze turasubira turahura turatezura iyo ngingo barasubiye gusamirana kandi baranashike n'ikindi kinyamakuru cyandikira muri izi nzira zazo z'ubuhinga bwa none cyitwa igihe.be nabo nyine baragize amakosa turabahana barasaba ikigongwe bakerekana aho bagiriye amakosa nabo nyine turatezura babandanya bandika ni ukuvuga rero tujye tuvuga nuko naho twoba turi mu bihe bikomeye by'amatora naho twoba turi mu ngorane turi mu ntambara nicobuza yuko iradiyo yakangiye ikinyamakuru cyagize amakosa ngo kifate mu bihano abantu bakaca bavangavanga n'ibya politiki ibyo ari byo byose iradiyo mbuzamakungu zivuga i Burundi ni nyinshi RF nayo nyine ko twayihaye yo twayihaye gasopo twarayihaye gasopo na hanyuma hari n'iradiyo zindi ziri ngaha za radiyo z'Ubushinwa hariyo za radiyo za Deutsche Welle ko bubo tutabahanye twahanye Voix d'Amérique kubera iki izo nyungu tuba dufise muri Voix d'Amérique ntituzifise kuri Deutsche Welle ntituzigire kuri Radio Chine Internationale ntituzigire no ku yandi maradiyo abo yasamirana ngaha i Burundi twese icyo tuvuga ni uko igihe icyo ari cyo cyose batwandikiye tuzovyiga nkuko twagiye turiga n'izindi mari zagiye zirashika ariko byo ari byo byose twe ni urwego rw'igihugu rugenda kugira ngo ruringanyize ibijyanye no kuhanana no gutangaza amakuru kugira ngo ujye wumviriza amakuru nawe nyine afite icyo avuga twakira ibirego by'abantu basanzwe ibirego murazi ko na leta y'u Burundi yaranatanze umuco iravuga yuko mwebwe senze igihe cyose muzoba mubonye yuko amakuru atangaza kishwa mu maradiyo mbuzamakungu cyangwa maradiyo ngahe iwacu ugenda mufata ingingo murabe yuko zibereye ibyo byose nakubwiye yuko bijya mu butungane kandi naho undi muntu ari hejuru y'ubutungane ari mu Burundi cyangwa ari muri Amerika
igume turizeye ko radiyo ijwi rya Amerika rizoshobora gusubira ku mirongo yabo mwumvikanye kuri ayo matati mufitaniye kugira ngo abanyagihugu eka n'abarundi bose n'abanyapolitike ku mpande zose baze baronka amakuru y'imvaho tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi rya Amerika turi kumwe na Moses. Moses mwiriwe neza?
Neza cyane.
Moses muri hehe?
Neza neza muri Kumaranga.
Yego, izina ry'ikirundi ni nde?
Niyonkuru.
Niyonkuru Moses. Turi kumwe n'umushyira ntahe Karenga Ramazana akaba ari umukuru w'urwego sense turi kuvuga cyane cyane ku ngingo yafashwe kugira ngo kuhagarika amaradiyo amwe amwe n'ibinyamakuru mu kiringo cy'amezi atandatu murafite ikibazo murafite icyumviro.
Ego ndakamaze na muramutse waserukiye ikigo cya Sense mu gihugu cy'u Burundi ndamuhaye na mwiriwe cyane
yarakumva duga ku ijambo.
Ego gusa ikintu ashaka gushyikiriza ni uko ingingo ziba zarafashwe duba bareka amaradiyo amahame barabe neza ko ziba zaratukije amategeko kugira ngo nibiba byaraciye mu mvo za politiki kuko biracika kuko narumvise igihe ingingo zafatwa narumvise abantu benshi barabwiye ati mbe izo ngingo ntizirazafashe ku mvo za politiki na cyane cyane ko igihugu cyacu kimirije amatora ngo ntizirazafashe mu ngingo za politiki ikintu nacyo nagomba nshyize no kubwira ni uko gusa niba byo na vada Amerika nimba yaba yarakose nikaje bikosa nuko yogire kagiye gakabikije ikigongo cyane kandi kikete nimba none ko yarenganije hanyuma bakagira bakija kuri de nikamacho ya bado bakoze hanyuma bagatunganirizwa nabo nyine ko ndibaza ko mabanya gihe mu Burundi yifuza ko abumviza vada Amerika kandi de ko besha yinjiza jana kwijana nariko turayumviza natana cyane ayo gusa nuko nimba hari hamakuru yo yarashikirije nagenda byibuka ko hari nawe kuri yarashikirije ku Rwanda Amerika ariko nkaba mbona yiko makuru sinzi ko yoba yarache mategeko aje mbona ko nuko yarashikirije n'amategeko kuko naje byibuka ko nkiri ku ishuri na warache mu nzo w'umwesha na kirimo gucije mu kabisa nuko Rwanda Amerika hagiye kimwe rimwe na rimwe makuru sikunda gushikiriza urakunda gusanga yashizemo akamo gacumije mugati na kantu ko kurengera kuko nimba habaye motivation makuru makuru ndibaza ko na motivation yose kubamwe kuko abantu baba bakora ibintu n'ibyinshi bashaka ku radio ni radio n'ikintu kigize igihugu iyo ma radio imaze gusa n'isi kugize gatonya igihugu kirashaka guhunga abantu murakoze nako kana cyangwa
cyo ego be Moses ane inkuru radio ijwi rya Amerika irimo amenyesha makuru banonose mwuga bagiyagiza uko bashoboye kose kugira ngo eka amateko agenga uyo mwuga bayubahirize ariko reka duhe ijambo umushentahe Karenga Zamanzani agira icyo avuze ku vyiyumviro bibiri mushikirije icyambere na mbere cyerekeye niba atamvu za politike eka nico kibazo nyine cya Voix d'Amérique duga ku ijambo umushentahe Karenga Ramazana
ega ariko bwa mbere ndamushimire Moses ibyo yavuze n'ivyo nanje n'ivyo nari navuze yuko mu gihe amategeko uwo ari wese abona yuko yoba yarenganijwe twe turemeje cyese yuko barashobora kutwandikira tukabyiga hanyuma tukaca tubikura mu nzira natwe twisunze amategeko y'igihugu nayo amategeko mpuzamakungu ariko nsubire ndamwibuse Moses ubu buhinga bwo guhanana no kumenyesha amakuru nabwo bufite abazungu gusa cyangwa mu bindi bihugu muyibaza yuko bikomakomeye twe twakoreye hano iwacu mu Burundi no muri ibyo bihugu twarabikoreyemo turazi yuko hari igihe dushashika utunenge nabo nyine ugasanga basamaye batakurikiranye neza ibigenda muribuka igihe iki gihugu cya Amerika igihe cyatera Iraq batubwiye yuko barerekanye mu maradiyo yose yuko harabaye ubuhinga bwo gukoresha ibigwanisho by'inganda ibindi abanyamerika bageze hariya ibyo bigwanisho by'inganda kushuko no mu kintu tigeze tubibona ariko byarabuzwe n'izo radiyo hanyuma ikindi nacyo kubijyanye n'akazi ka yuko baba byagiye muri politike ndabarahiye yuko nta kibazo cya politike cyagiyemo kuko uno munsi narabuze yuko sense yuko yafashe ingingo yisunze leta ikifuza cya leta y'u Burundi sivyo na gato kuko n'ubu tubagira yuko nabo botwandikira n'uno munsi nayijya yejo twe tuzovyiga bive mu nzira kandi babandanye bakurikirana iby'amatora ahubwo natwe nibyo twifuza yuko abanyamerika cyangwa bari hanze bose bokumviriza bagakurikirana ibiganiro byacu bitaciye muri za rezo zacu zonyine ariko nizo ziri hanze nazo nyine bakabumviriza kugira ngo abantu bategere neza ibyavugiye muri Burundi n'amaradiyo y'u Burundi nayo hanze bo baje ngaho n'ubusa kuvuga ngo tuhagarisha abanyamerika kuzogukorera ngaho iyo ni radio ariko abakozi b'abavali amerika abakozi bakorera mu karere batusabye bakaza ngo tuyifuza kuza gukurikirana amatora ngaho mu Burundi bazoza kandi n'uruhusha tuzobaha nibashaka bagendere mu gihugu cyose ariko cyo twakuye ni umuhora gusa twaciye ducomora nuko ni umupangayi mu gihe atakurisha amafaranga umubwira kinjura genda ugayinzu yanje genda upange ku mubanyi nuko byagenze
ariko n'uyo muhora ndumvise ko muvuga ko ushobora gusubira kugurwa mu gihe amatati ahari mu yumvikana ko
aho na kibazo na gato nico dushinzwe nico tushinzwe kugira ngo tutunganyirize bose Voix d'Amérique nabo bandi batubwira twebwe tumvirije aho sinababwiye n'ibindi kubijyanye n'ibiganiro hari igihe mucisha ibiganiro tukaca tumviriza natu bandi bahaye ijambo uwundi muntu iyo yavuze muri iyo biganiro birakunda gushika kandi turafise natu ubuhinga bukumviriza icyo tubabwiye niko tubizeze nuko izo ngingo si kuvuga ko arinda banduka ubwa mbere mutwandike tuzoziga turabe ibirego ariko ubwa kabiri ni umuntu atashimishijwe arafise uburenganzira wo kuja mu butungane kuko CNC urabye n'izindi nzego z'igihugu zikora akazi nk'aka kiwacu niyo yonyine niko gogo gonyine rufise ingingo zigenda gusubirwamo n'ubutungane gusa murabona yuko cyo ni kintu cyiza cyane kandi kwizo kujya mu butungane nico twese duhanura ariko nitoshika ngaho mu bisanzwe mubonye ko muba muragize amakosa none munyemanze byogenda gute kutwandikira tukabimenya natwe tukaca tutezura nta kibazo cyane tubikora nibyo dukora iminsi yose
eh muratubwiye ko muzoca muvyihweza kandi mu gihe cyumvikana kugira ngo tubandanye tuvuga amakuru yerekeye ukuntu amatora ikani sekeza jya amatora kwiyamamariza ayo matora bizoba biko biragenda nivyo
na kibazo na gito mutwandikiye na bindavye manze ariko bivya bivyo bose mumenye yuko naje bari injuga ya America naje bari injuga y'ije nakoze muri zo radio muza makungu nawo nyene barakunda nawo nyene kufata ingingo kuri Margaret Thatcher nakoze mu Bwongereza mu gihe cy'intambara cya Malouine niyo narindi narabonye no muri Deutsche Welle mu Budagi igihe Budagi bwaza kungana bamaze kumvikana bakaja kuja hamwe bose niyo narindi ndazo kunerezo radio mbuza makungu zikora hari igihe bishika nabo nyene bakafatirwa ngingo mu gihugu nyene ngaho icyo gihugu nyene kikabafatira ingingo ariko rero twe bicyo tuvuga nuko tushaka gukorana neza na Voix d'Amérique tushaka gukorana n'izo radio zo hanze ariko nabo nyene bamenye naho ari agahugu gato igihugu gito n'u Burundi nibishoboka yuko muhakazi umuntu muzi neza yuko aronderwa n'ubutungane mpuzamakungu iwanyu ndabivuze ndemeje yuko uno munsi Ben Laden akazi wacu agakora tukamuha akazi yabasha uwo munsi nyine mu Burundi buza bwafutse kuri karasa yo y'amakungu
ariko nta Murundi yoba yakoze ibyaha bingana n'ibya Ben Laden murazi ko ari
umwicanyi kamwe n'ubutungane Fred ubutungane nibwo buvuga yuko uyu muntu yakoze amakosa akabije akomere ku butungane ubukore nibo buzoduha inyishu bukaca butubwira aho amakosa aherereye aho kuja gutangura abantu bavuga ibyo batazi ariko ibyo ari byo byose ibyo bihugu bikomeye bya bitura twarabibayemo imyaka irenga 24
tubibutse inshuti mwese ko muri kumurabandanya kumviriza iradio Ijwi ry'Amerika turi kumwe na Thierry. Thierry muri
neza? Miriwe neza Frederic.
Miriwe neza muri hega Thierry?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Izina ry'ikirundi?
Nitwa Isaki.
Isaki murafite ikibazo murafite cyo mu biro turi kumwe n'umushyira ntahe Karenga Ramazani akabarongoye urwego CNC rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradi mu Burundi duga ku ijambo ikibazo cy'imbiro.
Okay, reko bwa mbere maze ndamushimire cyane Karenga Ramazani yisikiye umutsi kugira ngo adushikirize mu byukuri nido nido icyatumye bafata ibyo ngingo ariko kandi jewe nagomba ngire ko ndamubaza umuntu yari yaje kwitwa Amerika ku munsi wa gatanu musi ingingo nyine ifatwa yari kaganira na Diane nini nahazwe ujye mu menyesha makuru wanyu yaragaragaye neza yuko atabintu atansigura afite ari kuduha kuri iki kintu yaragaragaye yuko atabintu byise akiziko nagomba ndamubaze iyo bagira bafata ingingo baraje hamwe bakajya mu nama hama bakavuga bati turafashe ingingo iki cyangwa ingingo iva hejuru hanyuma bakabona kuyishyira mu ngiro gutyo hanyuma hari ikintu yavuze Frederic ngo yamaze imyaka 30 n'iyinde akora umwuga yewe iki kintu nacyumvise ndavuga ni umuntu yigeze gukora iki kintu imyaka nk'iyi atuka afite uburambe mu kazi rero nagomba ndamubaza akabazi mu maradiyo yagiye arumva cyangwa mu maradiyo yagiye aracamo agenda arakora araho yigeze yumva leta y'icyo gihugu yinjira mu buzima bw'iradiyo ikavuga ati uwo mumenyeshamakuru ntidukeneye yuko akora muri iradiyo agomba hahanyishure mbere ngire ko niyamiriza ikintu yavuze ngo hariho abantu ngo bakoze ibikorwa nk'ibya Ben Laden icyo kintu nibaza ko ikigo bifitiye uburenganzira bwo kubivuga nibaza ko byovugwa nk'ubutungane nk'uko yabyemeje rero icyo kintu nibaza ko atari cyo mu Burundi nta bateroriste dufite bangana na Ben Laden hanyuma iyo ariko arahakana tubwira ngo CNC ngo ni urwego rw'abahinga natwe tuzi ingene CNC ibyaho ko tuzi yuko hariho influence kugira ngo ino komisiyo ishobore kuja turazi yuko ishyirwaho n'abategetsi ino kintu rero ntakiduhakanire cyane turazi ko hari umumenyesha makuru na politiki cyaje rero icyo navuge yuko ngo politiki itabizamo turazi uko ishyingwa hanyuma hari ikindi kintu yavuze Frederic ngo uyu washaka nimwe mwakimubajije ngo kino gihe cyari gihe kibereye kugira ngo ingingo nk'iyisohoke nibaza ko kugiye ku bwanjye iyi ngingo ntiyari nizere bibereye ko isohoka ku gihe nk'iki kuko n'ikintu kigamije guterwa abamenyesha makuru kugira ngo hageze yuko baterera ibyiyumviro cyangwa bafata ibyiyumviro by'abanyagihugu ngo babishyire ahabona bazogira ubwoba mu gihe tuzaba turi mu matora no mu gutanga inkuru bazitangana ubwoba nibaza ko atari igihe kibereye ufatiye ku gikorwa cyiza tuzabamenyesha makuru berekanye guhera mu bihumbi na gatanu barabonye ko berekanye igikorwa cyiza kandi bose bashima barazi rero akamara amenyesha makuru bamariye igihugu mu gihe cy'amatora rero hari ikintu gusa yavuze cyangwa
sozera sozera
iradio ishobaye kuza igasaba ikigongwe kumbure ikemera makosa ngo barashobora kugabanya ibihano. Kino kintu dewe no gishima ahubwo mbwire ko nsaba abayoboye iradio yacu bashobore kubona nimba babona amakosa yarakozwe koko babyemange hanyuma babone koje gusaba ikigongo. Ariko nagomba mbwire ko mera heza mbwira uwo yaserukiye SNS ndetse anayirongoye uriya ijwi rya Amerika si radio y'abamenyeshamakuru.
Murakoze mushenai aishaki Thierry mushenai karenga Ramazani ibazo nka bitatu n'icyumviro muduwe kwijambo.
Urakoze cyane Thierry, nanje ndagushimiye kubona wambajije icyo kibazo. Ica mbere ngira ndakwemeze yuko no muri zo radio mbuza makungu sishaka kuyivuga izina nga ariko muri 95 hari radio yafatiwe ingingo yagiye kuvuga makuru atariyo kandi mpari hanyuma bagiriza umutegetsi wo mu bihugu byaka karere kanyu hanyuma bajye mu butungane bashye mu nzira z'ubutungane baritwarira hanyuma radio iriha amafaranga ari hasi y'amadolari ibihumbi 150 barayarishe niyo narindi narabonye ko baremye ko bagize amakosa ayo mafaranga barayarishe muragenda mutohoze. Ariko cya kabiri cyo novuga nanjye nashime yavuze twebwe ndabisubiyemo yuko amakosa yuba yarakozwe hanyuma twe tukayasuzuma turayasuzuma koko kandi turicara gusenze n'urwego rufise abantu 15 hanyuma mu gihe tumaze kumva inkuru izo arizo zose turicara tukaca tuzisuzuma. Mu kuzisuzuma rero turasohora ingingo. Ariko kuvuga yuko Diane yari Bujumbura atashoboye kubimenya ari ingingo hajya dufata tutarinze guhanuza abari hanze y'urwego tumaze kubona uburemere bw'izo ngingo n'izo ngorane. Ni kuvuga rero kuri iki gihe turaba cya Voile d'Amérique twebwe nabivuze nk'izo zibiri hari n'ibindi ntavuze n'ibijyanye n'ibiganiro ndi tubihagira ko yabivuze Fredy ari igihe bishika umwe akabona yuko yahengamiye n'uwundi akavuga yuko avuze inkura izarizo. Icyo nubizeza nuko mu bisanzwe twebwe ngo ndamubwire ukuntu urwego service rutari rwa politiki ushaka ubaze uri Burundi ubaze neza abanyamakuru uno munsi kuva iyi myaka ibiri ndongo y'urwego uturaba n'imyaka wavuze 2015 wowe nyine wihinyishe urabona yuko hari akarusho ni igihugu kigenda gicumbagira. Ariko muri iki gisata cy'uguhanana no kumenyesha amakuru ndashaka kukwizeza yuko intambwe imaze gukorwa y'umwumvikano hagati ya CNC n'abanyamakuru barabizi tusigaye duhura habaye ingorane tukaca tuzirabira hamwe tukaca turondera n'umuti twese turi kumwe. Ni kuvuga rero uwo n'umuco twihaye kandi turazi kuzobandanya.
Yegome Salomo muradutega muradutunga mukanya Salomo ndaguha ijambo ariko rekana nimfite ikibazo ushaka kubaza mushya ntaye karenga ko turi kutuvuga cyane cyane ku bintu byo kurenga amategeko. Mbega mushya ntaye karenga Ramazani mu gihe sense yosanga nayo nyene yarenza amasezerano yagiranye na Voile d'Amérique vyogenda gute ika gufunga iradio vyoca bigenda gute mu gihe na sense yosanga yararenze amasezerano yabaye hagati ya Voile d'Amérique na sense?
Nibyo nakubwiye tuwe ingingo zifatwa n'urwego sense n'urwego rw'igihugu naho mwene wacu muvandimwe yavuze yuko arazi ko ari urwego rwa leta rushingwa na leta. Oya, hajya sense ni urwego rw'igihugu rushingwa n'ibwirizwa shingiro bya Repubulika y'u Burundi ingingo y'284 gushika ingingo y'288. Ni kuvuga rero bajya abantu bava mu bisasa bitandukanye by'uguhanana no kumenyesha amakuru bamaze kugenwa umwe wese agatanga icyumviro kuri abo yifuza ko bamuserukira muri sense tukaca tugira amatora hajya nagiye hajya natowe muri abo bantu 15. Icyo ni cya mbere nagenda ndamubwire yuko ni urwego rw'igihugu abantu bajyamo baratorana kugira ngo baronke ibiro by'abantu 5. Ariko ku bijyanye n'icyo kibazo cya Fredy nuko tusanze natwe ko tuba twaragize amakosa ariko umuntu aguma ari umuntu w'urwego nabwo nyine ni urwego hari igihe usanga umuntu yaba yaragize amakosa. Ariko twebwe ibyo twarabisuzumye neza tusanze ko twagize amakosa ubutungane intahe ikashira nzenye ku gahanga twe tuzokwemera tubimange yuko ayo makosa twayakoze. Nicyo gituma navuze yuko ubutungane burahari ariko hari n'izindi nzira z'umwumvikano ziri muri ayo masezerano wavuze zanditswe neza mu gihe abayimari abayingorane hagati ya Voile d'Amérique na leta y'u Burundi ibicishe kuri fence hariyo birangise neza ukurizo nzira ziva mu izo ngorane ziva mu nzira nzima nakubwiye ni kubanza kwandika mukanegura muri izo ngingo iyo itashimishije voilà l'Amérique nizo mubona yuko Muammar agize amakosa kuko si kuvuga gusa ko Muammar arenganijwe mutabanje no gusuzuma ibyo tubagiriza iyo byarakozwe hanyuma ikibazo umwene wacu yambajije nuko sinogereranya ibyakozwe na Bernard n'abandi ibintu byewe nabyivugiye uyu muntu wanije hanyuma tubiravye njyewe n'ubutungane gusa nibwo bwonyine bushobora kubwira umuntu wewe uburemere bw'amakosa wa warakoze n'ubu ariko ibyo byarashize tubivuze simbona ko ari icyaha kiri ngaha
ego twizere ko muri icyo gihe ku cyane cyane ku ijwi ry'abanyagihugu twizere ko ari impari cyangwa ari ugura habaye amakosa bitazofata igihe kirekire kugira ngo amakuru abandanye gushikira abanyagihugu eka n'abarundi muri rusange bakunda iradiyo ijwi ry'Amerika muri iki gihe nawe turi kumwe kandi no mu nywanyu iradiyo ijwi ry'Amerika Salomo mwiriwe neza muratwumva
ego ndabumva
muri hehe Salomo
kende mu Burundi n'intara ya Makamba
izina ry'ikirundi ninde
ni Merak
ninde
Merak Salomo
ego me duga ku ijambo ikibazo cy'imviro mu kanya gato
ego jewe kubwanje n'imyaka y'umutoya tuba tumubajije ku uko tubona ingingo ya 17 twebwe nk'abanyagihugu tubona ko ingingo ya 17 ari nziza kubera ari ingingo yo gukemura rimwe na rimwe amaradiyo n'inyamakuru bishaka kurenga karindwi ku bwacu rero tuvuga twufatiye kunyifata kenshi uko turakurikirana radiyo ijwi ry'Amerika imwe nikora aho akenshi ubona ko uwo bavuga inkuru nyinshi zitari ekiribre ukabona ko nyine bafite ibyo bafatira ko na cyane cyane nka ku ruhande n'iyo habaye agakosa ku ruhande rwa leta niho ubona ko ijwi ry'Amerika rigaragaza cyane ariko ku bikorwa byiza kubera kuko na leta ku banyagihugu nawe tubona ijwi ry'Amerika rivuga byinshi nk'akarorero uri igihugu cyacu kimaze imyaka kuva 2015 kiri mu bihano mugabo wese wacha kumegihemba abakozi ba leta ibikorwa byose birabandanya ikomine ikihabwa miliyoni 500 yo kwiteza imbere mugabo ntitubwira tubona aho ijwi ry'Amerika riza kubaza ati mbega bimeze gute mu bigenza gute kugira ngo mushobore kubaho igihugu uriye cyacu tugeze ku bice birenga 24 kwica dukoresha uburyo bwo mu gihugu cyacu batafashanyo ibyo byose kubona ko bwigo rwa leta ariko ntitubona aho bagira ikiganiro abagize muri leta babaza ati mbega mu bigenza gute bigenda gute mukuru w'igihugu cyacu ukabona akava iyo ari akajya guhana n'abanyagihugu akirirwa afite isuka afite ariko nubwo kajya safari ibyo byose ntaho tujya tubona ijwi ry'Amerika rigira icyo ribakije ibyo icyo rivuze ariko iyo hageze ibiganiro bitabaye cyane bitageze neza ukabona ariho bahagurutse ubwashoboye tukabona ko izo nkuru zose yaduha bimeze neza tugasabe ku bw'icyo ariko ntibavuze ngo iradiyo ijwi ry'Amerika ngo ibaye iradiyo ngo yizewe n'abantu bose mu buryo mwanditse ngo yizewe n'abanyagihugu bose nibaza ko aho oye mwamwihenze mwabaye nka wa musambi wavuga ngo ndi mwiza kuko ntimwari kuvuga ko mwizewe n'abanyagihugu bose ahubwo abari kubavuga ko mwizewe n'abanyagihugu bose bwabo niyo kuvuga twebwe tuvuga ko amezi atandatu akwiye kugira ngo iradishe kubaho yitoseye hanyuma mubwire mugaruke muduhe inkuru zitomoye muduhe inkuru mutohoje muduhe inkuru zihuza bose muduhe inkuru abantu bose zizahunga zizamukoze kuko ijwi ry'Amerika akenshi tutabonye umenga mwitaho cyane ibikorwa byiza bya leta
Salomo urakoze cyane ku cyimviro mushikirije ariko no kubwira ku cyimviro mutagisangiye n'abarundi benshi kuko abo barundi tuvuga n'abarundi bandika n'abarundi bashikiriza ibyimviro byabo ku radio ariko reka ko mwashikirije ibyimviro tuhe na kanya karenga Ramadan agire ica akivuze ko mu kanya gato
nivyo navuze Fred kuko urabona nguwe n'umunyagihugu ari hakugiye ku rubego rwa Tanzania mu ntara ya Makamba tumujimire nawe nyine kubera ko yatahuye ivyo twebwe muri sentire dukora murabona yuko mu gihe amakuru yatanzwe n'ijwi ry'Amerika abanyagihugu bari ngahe wacu bamwe bararemeza neza yuko ayo makuru atangajwe ameze neza, ariko mu bisanzwe mu kamere mu muri iswari akahise kama radio kuva kera kujiko no munsi, si kuvuga ko abantu bose bumvirize radio cyangwa bakurikirana televiziyo kose bateguza guhuza mu byumviro, bivana n'umuntu nawo aherereye yuko yemeze yuko ibivugwa ari byo, ariko kumbwira yuko izijya Amerika byuga byuba rifise ijonja kurusha iradio y'ubindi ngaha i Burundi cyane iyindi radio mbuza makungu. Icyo ni kibazo kija muri saison radiophonique abantu bakagira ubuhinga kugira ngo bagire ibijya twita rapport de coûte. Ibyo navyo ni ubuhinga, hari ibigo bibijejwe ari mbuza makungu cyane ari mu karere, nibyo bonyine bokwemeza yuko iyi radio cyane aya matangazo bapashisha, kuko turafite ubuhinga turabizi ngo naho ujya mwene wacu ari Bujumbura yibajije yuko noba ndiko ndavuga ibintu byo aganya je ndazi ko mu bantu bazi ubuhinga muri aka karere kacu kuvya radio, ndazi yuko ndabifite ubuhinga kandi bimvuze ni by'ubuhinga na politike ishiramo, uje kumbaza politike ndayizi nayo nyine umukimu wa politike ndawuzi, ariko je ndiko ndavuga by'ubuhinga nifuza rero ivyo vyifuzo bari Amerika mu amufise muzo bizane hanyuma turabe aho tuba tucyaranyereye tukagira amakosa namwe tukaraba aho mwagize amakosa tukaca duhuza natwe turifuza kuva na Amerika igaruka ikasamirana i Burundi mukabandanya munyumviriza muri hanze nabo bandika bandike, ariko igiti gica abantu bandika n'abumviriza hano ugiye kumbwira ngo abandika nibo benshi kurusha abumviriza ngaha, ivyo ni bintu umuntu arinda kubaza kana ubuhinga yuko bijyanye n'ibyo
ikibazo turiko turaba mu kigihe sikibazo c'abantu umurwi canke igitege cy'abantu bumviriza iradio ijwi rya Amerika ni kibazo cyo kuba iradio ijwi rya Amerika hamwe na n'indi radio mpuzamakungu byarahagaritswe mu kari gato, ico nico kibazo gihambaye cyane rwose. Naho kubyerekeye kuraba igitege cy'abantu batwumviriza ijwi rya Amerika rirarungika uko imyaka ibiri iheze, abahinga babinonosoye cyane rwose Ramazani murabizi Karenga, abantu bashaka kujya gutohoza ukuntu iradio yumvirizwa ivyo biharuro bihari abantu rero, ico ni kibazo nibaza ko twagaruka ku wundi munsi. Kibazo gihambaye cyane rwose ni kicerekeye ingingo yafashwe n'urwego sense tubibutse kandi ko muri kumwe abandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika. Turi kumwe na Leonce. Leonce muri neza Leonce matumba Leonce nibaza ko utafashe telefone mu kanya dushobora guha umurongo uwundi muri wanyu iradio ijwi rya Amerika. Uratwumva?
Hello,
uratwumva?
Yego ndabumva.
Yego muzimye radio kugira ngo dushobore kumvikana. Murafite ikibazo? Murafite icyumviro?
Yego mbo ico nashaka gushikiriza ni kubijyanye n'urugagwa rya Rwanda Amerika. Ariko toma ariko sinivuze mba muri Malawi.
Yego
mbo Rwanda Amerika ni radio dukunda kandi twumviriza cyane, ariko hari ibintu bimwe bidutangaza kuri Rwanda Amerika. Nkuko bagenzanze bari bagerageje kubivuga bwa mbere, Rwanda Amerika ni radio ikunda gukora cyane mu gihe hari ibintu bitameze neza mu gihugu. Sinzi ko yoba ihari kugira ngo ibyo kubitagenda neza gusa. Twe twavuga duti nimba ari radio y'abanyagihugu nikore mu bintu byiza na bibi, mugabo ibi radio guteranya kuko iyo yinjiye nko mu bibi abarundi baba basanzwe barimo ugasanga umwihaye umwanya bakavuga nk'ibintu byo gutuka ubutegetsi cyane, ugasanga umenya bikagutumye cy'abarundi uza guhura nk'abarundi baba mu gihugu batabatawe ibyo kumenyesha makuru neza byabagize ko ingaruka nyinshi. Ubwo rero twavuga ko mwe muri Rwanda Amerika mwari mukwiye kuraba ukuntu mukora mwishinga amategeko y'igihugu y'igihugu cyangwa ayo maradio mukorera ku buryo bidashobora kugira ikibazo biteza ku mutekano w'igihugu. Icyumviro cyane na rise cyane cyo murakoze.
Urakoze Leonce. Reka duhe ijambo Faustin umushinahe Karenga Ramazana aca yishura ibibazo cyane by'ibyumviro byabo uko ari babiri. Faustin mwiriwe neza? Faustin muratwumva?
Ndabumva gose.
Muri hehe?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Izina ry'ikirundi ninde?
Ndorera.
Duga ku ijambo ikibazo cy'imvuro. Turi kumwe n'umushinahe Karenga Ramazani akaba ari umukuru w'urwego sense.
Kangwa munda mukirize kwanje.
Yarakumva duga ku ijambo.
Ko
jewe nashaka kubona yuko iyo ngingo bafashe n'ingingo baje guhutse mu gihe abarundi twe dukeneye kuzakuramenya amakuru avugwa haba mu Burundi n'inyuma y'igihugu. Icya kabiri aratubwiye neza yuko ari kubera baba baravugishije umuntu yakurikiranwa n'ubutungane nuko baba bahaye akazi umuntu nawe yakurikiranwa n'ubutungane aca ndamubaza igihe hoba hariho abandi bantu baba barigeze kuba bahunga mu gihe cyahera ntabwo baba bararonka mu bihugu byo hanze byatuma byari gutuma nabo nyine baca bagira imigenderane mibi hagati y'Uburundi n'ibindi bihugu. Ikindi cya kabiri nkabaza mbere nabo mu gihumbi igihe bazaba bafite ingorane ubu ntibazaba bakenera ayandi maradiyo nk'uko ubu aba bandi bariko barakenera amaradiyo ngo kugira ko bari hanze.
Murakoze Faustin Nindorera moshana he Karenga Ramazani ibibazo bibiri icambere cha Leonce ari muri Malawi nico kibazo cha Faustin muduge kujamba
ubwambere tushimire Leonce nawe nyene yavuze ibyo nari navuze yerekana yuko ari igihe radio usanga bose bo bayumviriza bifuza yuko itohengamira uruhande rumwe hanyuma Faustin nawe nyine ngira ndamwishure neza cyane nashimije ikibazo ciwe cyo sindi ubutungane ariko mu gihe uko tubizi mu bindi bihugu byose mu gihe umuntu akiri ku rukiko bijya twita presumption d'innocence uramuha ubu burenganzira bwo kubandanya kwemera yuko icyo cyatuba yaragikoze ariko ari Burundi cyangwa ari mu bindi bihugu mu gihe akirondekwa n'ubutungane hajya abantu baratenyenya barindire inahe ikubita kugahanga kugira ngo bashobore kubandanya nawe iyindi mirimo nuko bigenda mu bisanzwe ariko je nyine ku bwanjye nari nabivuze ku ntango naravuganye n'abamwe mu barongoye iyo radio ndabahanuza ndababwira none se ko mubona ko mahaya akazi umuntu yoba ngaha afitaniye ikibazo n'ubutungane nimuba muratenyenya mukarindira ubutungane bukora akazi icyo narakivuganye barahari barashobora kujya kutohoza bakamenya neza ni ukuvuga nifuza yuko tubikisha mu matege tukubikisha mu nzira y'inama n'ingiro ariko rero tubonye yuko atanyisha baduhaye urabona naho hari ikibazo cy'agasuzuguro ko coba kiri ngaho ubonye urwego rw'igihugu rurondeye mu kindi gihugu ku mwumvikano hanyuma ntuboneke ariko ku bijyanye n'uko tuba tushaka tuba dufise izindi mvo za politike yuko umuntu yoba yagiye hanze mu zindi radio twebwe nitwanze yuko umukozi w'Uburundi umunyurundi akorera hanze mu bindi bihugu no mu bisata byose ariko mu gihe hoba hari mpari hoba hari ngorane igikomeye nuko abantu bo kwicarana bakavugana bakagitora umuti kandi ndazi yuko bizogenda neza mu gihe impande zose zakurikije izo nzira z'inama n'ingingo abantu bakavugana.
Muravuze ikibazo cyo kuba mutaronse inyishu hashobora kuba ari agasuzuguro nashaka kubamenyesha ko mu gice cy'Amerika ari abatitsi baraba icyo kibazo cya FM kandi icyo kibazo kibashikiriye mu bisanzwe barishura mwabandika ikete barishura irindi kete aho rero hashobora kuba hari ingorane za communication zishobora kuba zitageze neza mugabo ntabategetsi ibyo ndavyitse cyane rwose bari mu gifaransa bavuga ko bari professionnel barishura amakete canke ibindi bibazo byose babajijwe. Reka ndabona amasaha ariko aragenda. Turafise umunywanyi wa radio Ijwi rya Amerika Emile, mwiriwe neza?
Emile
mwiriwe neza, muri hega Emile?
Ndi Bujumbura mu Burundi.
Izina ry'ikirundi?
Ni Habu Mukiza.
Habu Mukiza, murafite ikibazo, murafite icyumviro, tugakujyamo.
Ego sinorandira cyane umwanya sikirenga nagomba mbere wo mutumire w'iteka kuba ndetse nkire ko ndanamushimira kuba yemeye kuza abanyene kwishyura ibibazo by'abanyagihugu. Iki kibazo kitanye ni hagari kwa
Emile, nibaza ko dusubira kumurondera mu kanya telefone wiragiye. Turasubira kurondera mu kanya, reka tube turaha ijambo kandi Guillaume mwiriwe neza? Guillaume unatwumva? Na telefone ya Guillaume nyene mbona mayingo nti kwirakora, reka duhe ijambo Jean de Dieu mwiriwe neza? Imirongo iri kwiragorana. Mushana Karenga Ramazani, turi kumwe?
If you need help.
Hello? Karenga Ramazani, tukwa turi kumwe?
They're off all of them.
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradio ijwi ry'America. Ndabona amatelefone asa n'ari kwaragorana muri iki gihe turiko turasozera ikiganiro, ariko mu kanya turabandanya kubarondera. Ndi nibaza ko tubabona bose bari ku murongo mu kanya, ariko telefone zisa n'iziri ko ziragorana. Ikibazo rero turiko turavuga cyane cyane ni ikibazo gihambaye cyane cy'ingingo yafashwe n'urwego rujejwe kugenduza ibinyamakuru n'amaradiyo mu Burundi, ingingo yo guhagarika amaradiyo mu gihe cy'amezi atandatu amaradiyo akomeye abiri mpuzamakungu, aho ni Voix d'America akaba kandi ni radio BBC, akaba rero n'ibinyamakuru bimwe bimwe harimo na Roho Nuvo kinyamakuru cyandikira mu Burundi, akaba rero hariho n'ibindi amaradiyo yagabishijwe. Uyu munsi rero twatumiye umukuru w'urwego Sense umushyantahe Ramazani Karenga, tukaba rero turiko turabandanya kurondera ko ndabona telefone zisane ziriko ziragorana. Turizeye ko muri iminota nka 10 isigaye dushobora kubabona kugira ngo ibibazo vya byinshi cyane gose abanywanyi bari kwarondera kubaza ibibazo eka no guterera gutanga ivyumviro ni byinshi cyane gose, nkuko bagira babishikiriza radio ijwi ry'America. Ni radio benshi bizera kandi babona ko bakunda ikwiye kuba iriko iratangaza amakuru cyane cyane muri ibi bihambaye cyane gose, aho kwiyamamariza amatora ibwirizwa shingiro guhindura guhinyanyura ibwirizwa shingiro ari igikorwa kiriko kirabandanya mu Burundi cyo bwose. Hakaba kandi nayo matora atekanijwe ku igenekezo rya 17 y'ukwezi kwa gatanu.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ndabona telefone y'umushyantahe Karenga Ramazani yasubiye kugaruka. Tukaba tuvuga cyane cyane umushyantahe Karenga ko hashobora kuba harabaye ikibazo cyo guhanahana ibyo byiyumviro cyanke ibyo bibazo, kuko abategetsi bajeje cyane cyane bakurikirana ikibazo cya FM n'abategetsi nk'uko muri Amerika nka hose bikorwa baba ari professionnel bashobora kuba barishyuye icyo kibazo. Munashakwa mbaze niba mwarimu waranditse amaketa.
Oya amakete yoyo turafite ibiro bigaserukira hagi Bujumbura, ariko je wewe ni kubwanje narivuganye kuri telefone turanivugana turazitamtuye yuko cyo kibazo cyavuye mu nzira, kuko twarivuganye je wewe ni kuri telefone nini ni bakoje sibungaho yamirana ukuntu cyo bayi mu cyo bayi cyoza mu nzira ni kuvuga amakete yoyo tufite ibiro bigaserukira ni kusura tubigenzwa tukavugana n'abari hagi Bujumbura ibyo ari byo byose byo navuganye n'ingawa Washington DC kuri telefone.
Ego me no kuraba nk'umuntu mwavuganye hari naho ashobora kuba adakora muri ivyo biro canke atari umuntu. Reka ico kibazo noneho ndabona ko mugiye kucicarira mu minsi ya vuba, reka ndabona kanya kariko kagenda twasubiye kubona kuri telefone Guillaume mwiriwe neza.
Mwiriwe nyakubahwa.
Mwiriwe izina ry'ikirundi ninde?
Ndashimiye
muri he?
Bujumbura.
Yego murafite ikibazo murafite cyumviro?
Eh tadise ikibazo ni cyumviro cyo guterera.
Yego tugakwijambo mu kanya gato.
Eh wa mugabo Karenga Ramazani turi hatu mushimire ko ya Twitter bye mu byumviro by'abanyagihugu. Ikibazo tadise kavuga ngo irango barafite ubuhinga ngo cyangwa babandikira abo babandikira gusumba andi maradiyo kuba aho bamaze kuyugarira ira kuba bamaze guhagarika ibiganiro bizaho baratari kindi mu Burundi ni bangahe bamaze kubishima kwa telefone cyangwa kwandikira ibijya Amerika irangaye bamaze gushima yuko mwakora nabi cyangwa mwakora neza cyangwa kandi mbona yuko aba babikaya cyangwa nafatangwa kumvita n'abantu babiri gusa guhera kwa gatanu gushika uyu munsi
murakoze murakoze Guillaume reka dene jambo Elisa mwiriwe neza
Frederic
mwiriwe neza muri he Elisa
mperere muri Australia y'uburengero
izina ry'ikirundi ninde
izina ry'ikirundi bayita Bigirimana
murafite ikibazo murafite icyumviro
hari icyumviro kumbura nagomba shikirize
yego
cya mbere nagomba mvuce kora ko ndabona umwanya watujyanye
yego
nagomba musore gatonya abantu bavuga yuko radio ijwi rya Amerika ihengama cyane se ivuga ibi bigusa bikoregwa mu gihugu oya ntabwo ariko no bifata bitewe nuko radio ijwi rya Amerika nk'abanywanyi tuyumviriza bavuga ibi amakuru aba ari karavugwa muri uwo mwanya so nukuvuga yaba mabi aravugwa yaba na neza kandi aravugwa so ntago bahenga makugwanje ruhande kuko uko jewe namwe nkurikira amakuru buri munsi nuko ivuga amakuru agezweho ariko aravugwa muri icyo gihe hanyuma akantu ka kabiri gusa nagomba mvuge nk'umurundi kumbure ari mu mahanga iyo ngingo tenise yafashe yo kugara amaradiyo nka BBC na n'ijwi rya Amerika numva umengo yaduteye amakenga kubera ko ari ingingo ifashwe mu gihe himirije ibihe by'amatora mu by'ukuri amatora iyo yimirije mu gihugu cy'u Burundi nkatwe abarundi turi mu mahanga ntabwo kiba ari igihe cyiza cyane tuba twumva yuko turemye bikewe n'uko twama twumva ingene ibintu bigenda n'ingene ibintu bikoreka ubwo rero nk'iradiyo kumbure yashikiriza amakuru y'imvaho twemera nka BBC cyangwa ijwi rya Amerika twumvise ko yubwo muri icyo gihe dushobora kwiyumvira yuko hari amakuru menshi
tutazi
bitewe n'uko hariho amakuru menshi mushikiriza ayandi maradiyo aramutse ashikirijeyo acagirwa ko yugagwa ariho kuba batari bwa bugarire sinzi cyari cyarabaye hanyuma nohereza ko nimba bishoboka sirivuple abayobozi b'ijwi rya Amerika mukwakwanye mukore ibishoboka byose kugira ngo mwegere ubwo buyobozi babereke amakosa mwakoze nimba muyemera nimba mutayemera ariko mugerageze mu yandi majambo mukemure icyo kibazo kugira ngo amatora ntagere cyangwa se ntabe iradiyo itari
cyakora
kuko batuhaguye murakoze
urakoze Elisa Bigirimana ku byimvuyo n'ibibazo mushikirije mwavuze ibyerekeye amasezerano ya ijwi rya Amerika mwabivuze nk'ababizi na amasezerano amateka agenga ijwi rya Amerika aravuga ko inkuru zivugwa uko ziri zaba nziza canke mbi reka rero mushika ntahe karenga Ramazani umunota umwe wishuye kuri ivyo bibazo bibiri vya bashika ntahe babiri Guillaume na Elisa Bigirimana mukanye gatunda guhari umunota umwe turafise ndabona kanya kagi
nabashimye bose babiri nkuko babivuze nuko twebwe n'abandi basuzume ibyo tubagiriza namwe mu nshure hanyuma abanyoni bacu bahite nabo nyine bagira umurongo bafata imbere y'uko baraba yuko tuba turagize amakosa cyangwa zaramirike baragize amakosa turabandikiye mu tuyishure rero n'umuntu ariko tuyishura hanyuma zobimenya kandi tuzobishyira icyese abona
ndagushimiye cyane kuri izo nyishu ngufi mwuduhaye
Abanywanyi n'abakunzi b'ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Benshi muri mwebwe mudukwirikira ku mirongo ya FM mu Rwanda no mu Burundi. Tubamenyeshe ko mu gihe imirongo ya FM yaba ifise ikibazo, mwokwirikira ibiganiro byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi yitwa short waves. Guhera isaha 11 n'igice gushika isaha 2 zo mu gitondo, mwotwumvira ku mirongo migufi y'ibihumbi 325. 9585 9815 11995 berisa 10 gushika isaha 2 zo mwijoro mwotwumvira ku mirongo 13630 15460 15675 675 15730 naho guhera isaha 2 gushika isaha 4 zo mwijoro mwotwumvira ku mirongo migufi 6640 9470 1170 13630 Nijwi ya Amerika ku mirongo migufi yitwa short waves tubashimiye kuba mwitabira ibiganiro byacu
Mwushika na karenga Ramazani na shakanda bashimire cyane gose kuba mwigoye mukaza mu kiganiro cyacu uyu munsi ndabashimiye kunyishu ekano kubibazo mwishuye n'abanywanyi biradio ijwi rya Amerika turashimiye cyane cyane n'abanywanyi biradio ijwi rya Amerika baduteye akamo bagashikiriza ivyiyumviro n'ibibazo byabo turabashimiye cyane gose eka turize kandi ku ijwi rya Amerika rizobandanya ibashikiriza ibiganiro kuba no kurizwa FM kaba mu misi ya vuba mugire rero mwese umugoroba mwiza turabifurije amahoro.